Turashimye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isanira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi niko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika, ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikiriza na Joy Diane Nininahazwe. Mu Burundi imvura yaguye mu ijoro ry'ejo kwa kane yarononye ibitari bike mu makomune ya Rugombo na Buganda. Ayo makomune ari mu ntara ya Cibitoke.
Icya mbere ni ukubanza kwegeranya ibyononekaye, hama twige icyo twokora kugira tubisanure, hama igikurikira ni ukurondera ubufasha.
Niyo Buhungiro Salvatore aserukira imbere y'amategeko ishure ry'ubuhinga ryo muri komune Buganda. Muri ano makuru turakurikira no muri komune ya Rugombo. Hano muri Amerika, abapolisi amazana n'amajana n'abajeje intwaro mu gisagara cya Lewiston bariko barondeza uruhigi umugabo w'imyaka 40 yicishije amasasu abagera ku 18 muri leta ya Maine hari ku munsi wa gatatu. Amerika yemeza ko igisirikare cy'u Burusiya kiriko kirica ingabo zacu zidakurikiza amabwirizwa ajanye n'ingwano muri Ukraine. Muri intambara ya Israel na Hamas, Ufaransa busaba ko intambara y'izo mpande zibiri ihagarara. Ibihugu bya Jordania na Misiri byo biharanira ko Abanyepalestina batova ku butaka bwabo. Ibyo ni ibyo makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye ni mu kanya kafe. Tubafitiye n'inkuru ya sport mu mpera z'ano makuru. Nongere ndabahemiriwe n'ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Norvege izotanga izindi miliyoni 3.3 z'amayero agenewe ibihugu byo mu karere ka Sahel kabandanya kuvugwamo umutekano muke. Imfashanyo ije kwiyongera ku zindi miliyoni 20 z'amayero icyo gihugu cahako karere ku mwaka ku mwaka. Fidel Niyongabo atubwira indi kuri ino nkuru.
Iyo mfashanyo nshasha izohabwa ibihugu bya Mali, Burkina Faso, Niger na Chad zocishwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ishyirahamwe rijejwe gutabara Croix Rouge. Umushikiranganji ajejwe iterambere mu makungu w'igihugu ca Norvege, Anne Tvinnerheim, yabwiye itangazamakuru ko mu gihe amaso y'amakungu ashimikiye ku ntara ya Gaza y'ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas, ibindi bibazo bikomeye biriko birigaragaza mu bindi bice bitandukanye vyo ku isi. Yatangaje ko abanyagihugu babandanya gusinzikara bikomeye mu karere ka Sahel. Yavuze ko amafaranga agenewe kubafasha adakwiye kuko ibice 40% gusa vy'ibikenewe ku banyagihugu baho ari vyo vyaronse imfashanyo y'amafaranga. Leta ya Norvege yatangaje ko akarere ka Sahel kasinzikajwe n'ubwicanyi n'ubuhagarara hamwe n'umutekano muke bibandanya kuhibonekeza. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu 37 million bakeneye imfashanyo no gukingirwa muri Burkina Faso, uburaruko bwa Cameroon, Chad, Mali, Niger n'uburaruko bushiruse uko bwa Nigeria. Muri Mali honye n'abantu 1,800,000 barakeneye imfashanyo.
Fidela Nyongabo urakenuye. Tuve mu karere ka Sahel tuja mu karere ka Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, aho umushikiranganji wa mbere w'Ubudagi Chancelier Olaf Scholz azogendera mu ntera zinondwi n'urugendo ruzoba rugize ugwa gatatu mu kiringo c'imyaka 2 ejo ni mukankusi.
Minisitiri w'intebe Scholz azasura igihugu cya Nigeria gikora ingufu nyinshi z'amashanyarazi kimwe na Ghana. Ikibazo cy'abinjira n'abasohoka hamwe n'umutekano muke muri Afurika y'Uburengerazuba nabyo biri kuri gahunda ye y'ibyo azasuzuma. Anton Hofreiter, umushingamategeko wo mu ishyaka German Green Party, yavuze ko impamvu y'urwo ruzinduko ishingiye ku kubaho Ubudage n'Uburayi bikeneye Afurika kurusha uko babitekerezaga. Yabyise uguhumuka guciriritse iyo abantu babonye ko umuryango umwe bw'Uburayi ukeneye abawufasha kurwanya ivogera ry'Uburusiya muri Ukraine. Intambara hagati ya Israel n'umutwe wa Hamasi byatumye mu buryo bwihariye umuryango umwe bw'Uburayi urushaho gukenera ibitanga ingufu. Ibiro ntaramakuru Reuters bivuga ko nyuma y'uko Uburusiya buvogereye Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu mwaka 2022, Ubudage bwahindukiriye Katari kugira ngo bubone gaze iyunguruye yari ikenewe mu nganda zabwo. Ibishobora kugenda nabi mu mpande zose z'Uburasirazuba bwo hagati byibukije ko hakenewe amasoko atandukanye atanga ingufu. Abasesengura ibintu bavuze ko Ubudage bushobora gufasha mu bijyanye n'urwego rwa peteroli rushyirwamo amafaranga adahagije muri Nigeria. Bushobora no kwifashisha abakozi b'Abanyagana by'umwihariko inzobere mu ikoranabuhanga mu masosiyete yo mu rwego rwa hagati.
Hejuru ya Amerika turabandanya n'amakuru naho dutandukire iyindi migabane atari muri Afrika. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron asaba gahengwe mu ntambara hagati ya Israel n'umugwi wa Hamas kugira ngo abasivile bo mu ntara ya Gaza bakingirwe. Fidel Niyongabo aragarutse.
Perezida Emmanuel Macron yaremeye ko Israel ifite uburenganzira bwo kurwanya iterabwoba. Yamara yatangaje ko ingingo ya Israel yo kuzibira intara ya Gaza ku buryo atacinjira cyangwa ngo isohoke no gukora ibitero idatora ku banyagihugu n'ibitero itegekanya gukora muri Gaza ikoresheje inteko zirwanira ku butaka ari ibintu bigeramiye bikomeye abasivili. Yasabye ko hoba agahengwe mu ntumbero gukingira abanyagihugu muri Gaza basinzikajwe n'ibitero by'amabombe bya Israel. Ibyo bitero byabaye inyishu ku bitero mu gihe Hamas wakoze kuri icyo gihugu ku itariki ndwi y'uko kwezi kw'icumi. Muri icyo gihe kuri wa gatanu igisirikare cya Israel cyagirije umugwi Hamas gukoresha ibitaro mu ntara ya Gaza nk'ibibanza byo guteguriramo ibitero ku butaka bwa Israel. Ni mu gihe ingwani ibandanya mu ntara ya Gaza, umuvugizi w'igisirikare cya Israel Daniel Hagari yabwiye abamenyeshamakuru ko abagwanyi b'umugwi Hamas bakora igitero bari mu bitaro mu ntara ya Gaza. Yongeye atangaza kandi ko bakoresha ibitoro biri muri ibyo bibanza kugira bakore ibitero byabo.
Fidel Niyongabo, urakoze. Ivya Hamas na Israel turaza kubigaruka ko mu mpera zano makuru, aho tuza kubabwira aho ibihugu nka Yorodaniya na Misiri bihagaze. Ariko imbere yaho reka tubanze tuje mu by'Uburusiya na Ukraine. Navyo ibiro vya Perezida wa Amerika Maison Blanche vyemeza ko igisirikare c'Uburusiya kiriko kirica ingabo zaco zidakwirikiza amabwirizwa ajanye n'ingwano mu ntambara zirimo muri Ukraine. Maison Blanche ivuga ko vyerekana ko ingabo z'Uburusiya zitishimye habe namba. Fidel Niyongabo kandi.
John Kirby, umuvugizi mu biro vya Perezida Maison Blanche ku bibazo bijanye n'umutekano w'igihugu, yabwiye abamenyeshamakuru ko bafise amakuru ko igisirikare c'Uburusiya cica inteko zaco zanse gukurikiza amabwirizwa. Kirby yavuze ko bafise kandi amakuru ko abasirikare bakuru b'Uburusiya bariko bagabisha kwica abasirikare batari bake hamwe bohunga ibitero vya za muzinga vya Ukraine. Kirby yatangaje ko iyo ari inyifato y'ubunyamaswa. Ambasade y'Uburusiya i Washington ntiyishuye uno nyene ubutumwa bwa email ijwi rya Amerika ryayandikiye risaba kugira icyo ivuze kuri ibyo birego. Intego za Ukraine n'iz'Uburusiya ziriko zirwanira igisagara cya Avdiivka kiri mu ntara ya Donetsk kuva hagati n'uku kwezi kw'icumi. Abategetsi ba Ukraine batangaje ko icyo gisagara cyacitse ubunywenywe kubera ibitero by'amabombe Uburusiya bwahakoreye. Yamara mu bihe bya vuba intego z'Uburusiya zaranse gutera ibirindiro by'intego za Ukraine kubera zatakaje abasirikare benshi cyane. Umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine niwe yatangaje iyo nkuru. Yongeye avuga ko zimwe mu nteko z'Uburusiya zari zagumutse.
Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Ejo ni Mukankusi ku makuru baduteguriye, bakaba bahejeje kudushikiriza. Ndabibutse ko ibiganiro byacu bitandukanye by'abazi ya video, amasanamu, amafoto n'ayandi makuru aba yanditse mushobora kubisanga kuri YouTube ariyo VOA Radio yacu. Iyo adresse niyo dukoresha kuri Instagram, Facebook na X. Abalidile Winston muri Leta ya Maine mutwumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com nangaho mutwumva ku isi hose. Hano muri Amerika wa polisi amajana n'amajana n'abajeje intwaro mu gisagara cha Lewiston co muri Leta ya Maine iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu barabandanya kurondera cane. Kandi umugabo w'imyaka 40 bemeza ko ariwe yagaze igitero c'inkoho cahitanye abantu 18 ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu. Mukanya navuganye na Filamon Dusumire, umurundi yanonose ivy'amategeko akaba n'umuhinga mu vya politike abo mu gisagara ca Portland cegeranye cane na Lewiston. Ntangura ndamubaza icuka kihari muri rusange.
Meta meni yose na cane cane mu gisagara ca Lewiston n'ahegeje gisagara ubwo burashari bwinshi kuko amakuru avuga gushika ubu nta namwe turabona avuga yuko uyu mugabo amaze gufatwa. Abantu rero nibo ubwoba ubwo burashaboneka cyane cyane yuko nko muri Wistoni nko mu magazini menshi cyangwa abantu baja ku ishuri cyangwa bumwe bumwe aho gusa ntibwahagaze gushika ubu.
Ni ukuvuga ko ubuzi bubayabaye nibwo bukorwa gusa.
Ego, ni mu ntumbero nibaza yo kugabanya ingorane cyangwa amasanga yashobora gushika kubera ibihari bivuye kuri uwo muntu. Urumva yagandaje abantu hano mu buryo bw'inyamaswa kandi biteye ubwoba. Nibaza yuko ari ugerageza kugira ngo barabe yuko amasanga yaba make n'inyingo ziriho kugira ngo barabe yuko ari amasanga cyane cyane yuko amakuru tugomba kuba baramushyira ku maboko.
Umuntu akibaza ico gisagara ca Lewiston cakorewemwo ayo mabisha mu bibanza bibiri kingana gute gisa gute ku buryo umuntu ashobora gukora ubwo bisa akaca abura imisingana gute ga Filemo hamurabi insiguro ya nkukurikirana politike ya Amerika
n'atabura mvuga yuko muri leta ne kuri ibintu nk'ibi ntibyari bikunze gushika njyewe magihe kitari gito hano imyaka irenga cumi n'irya mbere ku by'ukuri haba ikintu nk'iki muri leta ya Maine mu bisata bigize leta ya Maine igisagara ca Lewiston kinga kabiri ufatiye ku bantu benshi mu gisagara igisagara ca Dartmouth benshi ni muri Portland ikigira kabiri ni Lewiston ikindi kibazo gishobora kuba kituma kumbure bigora kuba mu bifata muri leta ya Maine hariho igice kitari gito kizwi n'amashamba bisigura yuko umuntu azi kwinyegeza nk'uyu mutwumvise ko bamubwize bavuze ko yabaye n'umusirikare mbere wanashaka yarabaye n'umumenyereza abandi byo kubura cyashanke abigisha bya gisirikare niba rero ko ari umuntu afite ubuhinga kumbure muri urwo rwego na cyane cyane kivuga yuko hari amashamba menshi ayo mashamba akaba ashobora kumwohereza kwinyegeza ariko tubaza yuko mu gihe kitari kininiya bazamufata kuko inzego z'umutekano za Amerika muri rusange na leta ya Maine niba adakoze ifite uburyo bukwiye kugira ngo bagire amaboko bafate uriya ntabandamye akorwa
Filemo uri n'umuhinga mu by'amategeko impande zitandukanye aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragiye zirasaba yuko amategeko agenga ibyo gutunga inkoho asubirwamo mu banyuma bavuze ko bashigikiye uwo mugambi yuko amategeko agenga ibyo gutunga inkoho asubirwamo hari umushingamateka Gordon Ndungaho muri Leta ya Maine yavuze ko yifuza by'ukuri ko bisubirwamo akabwira bagenzi be ko ashaka kwamushigikira nk'umunyamategeko ubona ari kizokoroha ko uyu mugambi ushigikiwe na bamwe abandi ntibawushigikire ushika
novuga yuko guhina amategeko muri rusange muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko bica mu gikorwa nubwo kininiya mu nama nshingamateka canke bita amashingamateka ya The House of Representatives ariko kandi nayo si yonyine kuko iri kumwe na Sena vyose mu Congress yo bita muri Congress rero ntibyoroshe by'ukuri guhindura itegeko ariko iki kibazo co gutunga ibigwanisho ukiravye neza kirakora no kuri politike aho usanga benshi babiri mu mugambi w'abarepublicans basa n'abashigikiye yuko ayo mategeko atohinduka hanyuma bari ku rundi ruhande mu mugambi w'abademokrate nabo bashigikiye yuko hubaho amategeko atunganya neza ingene bigenda kugira ngo umuntu ashobore gutunga ibigwanisho mugabo ico novuga hano abantu bomenya nuko ibwirizwa shingiro rya Amerika niryo tegeko rya mbere rikomeye mu gihugu cya Amerika iryo naryo riremerera abantu ko batunga ibigwanisho bishyirimo cyane cyane kibisanga mu byo bita amendment mu cyongereza cyangwa amendment muri bibiliya cyangwa ibishushanyo bya Amerika amendment ya kabiri iremerera abanyagihugu gutunga ibigwanisho ikintu ngo kandi ni uko kuva ku ishingiro rya Amerika ribayeho ryashyizwe ku mukono mu 1787 kandi kumbisho giye gushwa uno munsi mu 2023 hafi imyaka myinshi cyane hamaze kuba gusa impinduka cyane kongeramo muri iyo ngingo shingiro amendment 78 harimo n'iyo ya kabiri yemera ko batunga ibigwanisho icyo nshaka kuvuga hano kuvuga ngo ibigwanisho bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi mabwiriza shingiro amaze igihe kirekire kandi bitoroha ko urihinduka
Filemo dushimire tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika twibutsa yuko uri umurundi aba muri leta ya Maine ukaba umuhinga mu by'amategeko kandi akurikiranira na hagufi politiki ya Amerika mwakoze kuduha kano kanya
murakoze
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ino nkuru nari nayicaye ku masonga nkitangura imvura ivanze n'igihuhusi yarayiguye mu ijoro ryo kuri uno wa kane igwa amakomune ya Rugombo na Ruganda mu ntara ya Cibitoke iri mu burengero bw'Uburundi iyo mvura yarononye ibitari bike ibiharuro vy'imfata kibanza bitangana n'abajeje intwaro vyerekana ko abantu batanu bakomeretse amazu arenga 600 amashure 20 amasengero 12 birabomagurika reka ibindi kuri nkuru tubaze Desire Hatungimana I Kigali mu Rwanda
muri kino gihe abakozweho bari mu ibarabara kubera amazu yabo yabomotse ibiri mu nzu navyo birononekara n'abanyagihugu bari mu buzima buba yabaye batunze imiryango n'abana babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bari mu maganya adasanzwe
twebwe twabonye ko ari ibara ryaguye ntitubona icyo twafata n'icyo dukora
ibintu byabayeho inzu yarabomotse ibomoka yose irimo iba ku ibarabara urumva na kina kimwe dusigaranye
cyangwa muri gasengene na gahomera nwa kobera amazi menshi yaragoroje amwe tuli no katara na pfuna gore karo
twebwe je haru abwuye imvura nyinshi haraboneka n'umuyaga mwinshi kabisa inzu zirononekara ziyaguruka abandi bariko barangara nk'abapangayi bo burumva ni ngorane nk'utora afise n'amafaranga no gucatanga ubunyene acaje mu barabara
abanyagihugu barafite icyo basaba leta muri bino bihe bidasanzwe
cyo twifuza twosaba leta umubyeyi ugiye dufata umugongo w'ibihe bigoye turimo
twasaba ko leta yose yadufata umugongo
nuko twasaba leta ko yodufasha kuturoka amabati naho tuba
twese dusaba ko leta yogira icyo ifashije rwose igatabara kubera ko abana baca bagwa mu mporero y'iki gihugu ko ntibashobora kwiga amashuri yababaye rwose hamwe tutabona icyo twakora
Hakizimana Richard arongoye zone Gasenyi ya komine Buganda amenyesha ko ibyabaye biteye agahinda ati bataronse ababafasha komine haciye kwishoboza
abenegihugu bose barifumbereje cyane usibye ko nta ucika urutoki ngo abwihambire kuko bararaba begeranya ibyasigaye kugira ngo imvura niyagaruka ntihave yongera kubihohosha nk'abagize intwaro tukegera abenegihugu tukabereka ati nubwo byagenze uko si twebwe twabiteye ariko turasaba by'ukuri ababishoboye badusumbya ubushobozi ko bogarukira ku benegihugu bahuye n'iki kintu dufasha cyane
kiretse rero abanyagihugu batagira aho bakika umusaya kubera ibyo biza n'amashuri yarabomotse abana benshi ntibagira aho biga nk'uko bishyikirizwa n'abari muri icyo gisata mu ishuri ry'ubuhinga San Salvador riri mu yagurutse hononekaye ibintu byinshi niyo buhungiro Salvador aserukira iryo shuri imbere y'amategeko amenyesha ko barengewe na cyane cyane ko imashini nyabwonko zakoreshwa kuri iryo shuri zose zononekaye
icya mbere ni ukubanza kwegeranya ibyononekaye hama twige icyo twakora kugira tubisanure hama igikurikira dukurondera ubufasha na cyane cyane abanyamakuru batugende baca badufasha kutuvugira hama ikindi gikurikira no kuronda abanyeshuri baba barigira kugitse ku bihakanye
Lieutenant Colonel de Police ntaho batageze Evariste umunyamabanga w'umugwi w'intara ya Cibitoke ujejwe gukinga iriza n'isinywe na hatashimye kuvugira kuri mikoro zacu yamenyeshe ko ariko baragira intonde z'abahuye n'ibyo biza bene ibyononekaye kugira basaba imfashanyo amenyesha ko ivyihuta ari ugutanga amabati ku bantu amazu yagurutse no ku mashure ibikoresho by'abanyeshuri n'ivyo mu nzu n'ibifungurwa bidasigaye inyuma naho batageze asaba abanyagihugu gufatana mu nda muri bino bihe bitoroshe na cyane cyane mu guha indara abatagira aho barara mu kurindira ko inzu zabo zisanurwa itariki 15 za kuno kwezi ibiza nk'ibyo byarashikiye komine ya Kibago mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi imvura ivanze n'umuyaga mwinshi yatumye urusengero rugwa ku bana bariko barasenga batanu burapfa abandi 15 barakomereka abajejwe gukingiriza basaba abanyagihugu gukurikiza na ntaryo impanuro bahabwa n'abarongoye mu bijanye no gukingiriza Desire Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ivuga Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda Combo Taxi Ministries ya gatandatu no kuya Mungu tuzatumire ro kuzokurikira ako gakino kwa gatandatu no kwa Mungu amakuru yacu dutete yabandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rubavu ahimbarije umunsi mpuzamakungu wo kurwanya gasama abajeje amagara y'abantu muri ico gihugu bavuga ko naho atayongwa itacibonekeza ishobora kongera kwaduka Gloria Tishime
Ibiro byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa byabereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Gisenyi, byari byitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo abahagarariye umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS, inzego z'ubuzima zitandukanye mu Rwanda, imiryango itandukanye itegamiye kuri leta, inzego z'ibanze n'abaturage basanzwe mu Rwanda. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC igaragaza ko umuntu wa nyuma mu Rwanda ufite uburwayi bw'imbasa aheruka kugaragara mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu, ni ukuvuga ko hashize imyaka igera kuri mirongo itatu nta burwayi bw'imbasa bugaragaye mu gihugu. Imibare ya Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda kandi igaragaza ko gukingira imbasa mu Rwanda bikomeje kwitabirwa, aho kuri ubu umubare ugeze ku baturage mirongo icyenda na barindwi ku ijana uvuye kuri mirongo icyenda na gatatu ku ijana mu bihumbi bibiri na makumyabiri. Umuyobozi ushinzwe kurwanya ibyorezo muri Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, Rwagasore Edson, avuga ko mu bituma byafashwe nta mbasa yagaragaye mu gihugu, asobanura uburyo byakozwe.
Mu bikorwa tujya dukora harimo ibyo tujya dukora n'abaganga byo gupima, aho tumaze iminsi dupima mu myanda yose itandukanye aho iyo myanda ihurira, tugapima kugira ngo turebe niba ko nta burwayi cyangwa se nta mbasa iri muri iyo myanda, kandi iyindi myaka izakomeza tuzakomeza dushyira imbaraga.
Icyakora mu bihugu bituranye birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haracyagaragara indwara y'imbasa, aho imibare y'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS ugaragaza ko abantu ijana barwaye imbasa muri icyo gihugu. Mu gihugu cy'u Burundi naho imibare igaragaza ko abana bane ku ijana bafite uburwayi bw'imbasa. Umuyobozi ushinzwe kurwanya ibyorezo muri Minisiteri y'ubuzima, Rwagasore Edson, yibutsa ko ntawe ukwiye kwirara.
Nubwo hari ibyakozwe, umuryango mpuzamahanga umaze iminsi waragaragaje yuko hari ibihugu bimwe bigaragamo uburwayi bw'imbasa, urebye cyane cyane ibihugu duturanye, bidusaba yuko dukora ibishoboka byose kugira ngo tuzasubire inyuma muri izi ngamba cyangwa se muri urugendo twihaye wo kugira ngo tuzanduye imbasa.
Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa kandi waranzwe no gukingira abana imbasa mu bwoko bwa kabiri, abo ni abari munsi y'imyaka irindwi. Bamwe mu baturage bakorera mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu bitabiriye gukingiza abana babo indwara y'imbasa kuri uyu munsi. Mukunde na Emerance naje gukingiza urukingo rwa kwezi n'igice, bigatuma gukingiza umwana kuko hari indwara nyinshi z'urukingo rumurinda kugira ngo ubukure bwe azabe n'umwana kandi n'indwara zose. Kugira ngo indwara y'imbasa iranduke burundu, abajyanama b'ubuzima mu gihugu barenga ibihumbi mirongo itanu bashimiwe uruhare rwabo mu gushishikariza abaturage kwikingiza imbasa guhera ku rwego rw'umudugudu. Mukajirari Special ni umujyanama w'ubuzima umaze imyaka cumi n'itanu akora uyu mwuga, yasobanuriye Ijwi ry'Amerika ingamba bafashe zabafashije kongera umubare w'abitabira gukingiza abana babo mu rwego rwo kurwanya imbasa mu gihugu.
Twebwe abaturage bacu barumva yewe mfata umuntu akavuza ifirimbi, yaba atayivugize nkayivugiriza, abaturage bakaba ba mbere kuguma mu ngo zabo, kuko twajyaga tujya buri rugo tugasanga abana aho dukingiye tukandika ku muryango, naho dusanze hatari abana hari ikimenyetso twahashyiraga ubwo tugakomeza tugakingira.
Kamana Emma nawe ni umujyanama w'ubuzima mu karere ka Rubavu.
Kugira tubanze gukingira abana bose twagiye dukoresha, abenshi tuba dufite amanimero yabo y'amatelefone turabahamagara kuri telefone, abenshi baba bagiye mu kazi tukababwira bakaduha abakozi bakaduha abana tukabashingira, naho dusanze igipangu gikinze tukiyambaza umujyanuza yumva ku mudugudu tukabidufashamo.
Dr Kasonde Murenga Mwinga ahagarariye umuryango wita ku buzima OMS mu Rwanda, ijeje ubufatanye mu kurandura indwara y'imbasa mu Rwanda no ku isi hose, yagize ati:
uyu
munsi turi kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa kugira ngo dushishikarize abaturage kurandura indwara y'imbasa, ndetse no gusaba ababyeyi abari mu nzego z'ubuzima gukingiza abana babo kugira ngo abana bose babe bakingiye. OMS n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje gushyiramo imbaraga kugira ngo icyorezo cy'imbasa kiranduke mu Rwanda no ku isi hose. Umuyobozi ushinzwe kurwanya ibyorezo muri Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, Rwagasore Edson, yasoje atanga inama ku baturage mu rwego rwo kurandura icyorezo cy'imbasa mu Rwanda, by'umwihariko yasabye ababyeyi gukingira abana babo inkingo zose.
Inama itanga cyane kuko abana bose bagomba kubona inkingo zihagije, kubera ko iyo yaba ari umushyitsi waba utumye uvuye mu bihugu by'abaturanyi ugerageza ngo umujyane mujyane kwa muganga kugira ngo muri ngingo zose iyo bizadufasha kugira ngo tuzagira icyubahiro cyo kuzana abantu bamwe hanze bashobora kuzana uburwayi.
Inzego z'ubuzima mu Rwanda zitangaza ko kugira ngo bitangazwe ko icyorezo cy'imbasa cyacitse mu Rwanda ari uko nta gihugu cy'Afurika na kimwe kigomba kuba kiyifite. Ubusanzwe mu bantu ijana bafite iyi ndwara batanu nibo bagaragaza ibimenyetso nko kugira umuriro, kuribwa mu mugongo n'ibindi. Hakaba hari n'umwe ku ijana bashobora kugira ubumuga buhutiyeho. Urwaye imbasa ashobora kugira ibibazo birimo n'iby'ubuhumekero ko gufata imyakura. Ijyanye n'ibyo bibazo yafata imyakura ifasha mu gutuma umuntu yatambuka bikamusigira ubumuga. Umuryango w'abibumbye utafuje na OMS ugaragaza ko bari barwaye imbasa bavuye ku 1,500 bo mu bihugu 125 ku isi hose mu 1988. Ubu indwara y'imbasa yagabanutseho 99% n'ibice 9%. Ubu yiganje mu bihugu bihoramo intambara nka Afghanistan na Pakistan. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Gloria Tuyishime, tugukengurukire. Dusubire rero mu by'intambara ya Hamas na Israel. Igihugu cya Yorudaniya kibandanya kuja imbere mu bihugu by'abarabu bisaba agahengwe mu ntambara ya Hamas na Israel. Ni mu gihe ibiharuro by'abariko barahitanwa n'iyo ntambara bitera byongera. Abasesenguzi bagabisha ko ibitero ku butaka bya Israel bishobora gutuma intambara ikwira karere kose. Inkuru imenyesha amakuru y'Ijwi ry'Amerika Del Gavlak muri Yorodaniya yahinduye mu Kinyarwanda na Temistocle Mutijima.
Mu gihe impfu z'abasivili bagwa muri iyi ntambara zikomeza kwiyongera ari nako ikibazo cy'ubutabazi kirushaho kuremera, Isiraheli yahigiye gutsemba Hamas, umutwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi na Isiraheli ubwayo bafata nk'uw'iterabwoba. Bwana Marwan Mwasher wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Yorudaniya muri iki cyumweru yabwiye urubuga Kanagi Midwest ko kurandura burundu abarwanyi b'uyu mutwe bishobora kugorana. Ibu uyu munyapolitiki akabihera ku kuba Hamas yararenze kuba umutwe nk'itsinda ahubwo yamaze kuba ingengabitekerezo. Bwana Mwasher yaburiye ko mu gihe Hamas nk'umutwe wasenywa hari impungenge ko izindi za Hamas nyinshi zazagenda zivuka. Yagize ati:
ibisubizo bya gisirikare nk'iki ntibyakemura iki kibazo. Inzira ya politiki gusa niyo yabibasha. Ikibazo ku nzira ya politiki sindimo kubona uza kuyiyobora.
Mwasher avuga ko niba Israel itagize uruhare mu nzira y'amahoro iganisha ku ishingwa rya leta ya Palestina ntinashake kuyobora umubare munini w'abanyapalestina imbere mu gihugu, ishobora kugerageza guhinda abo baturage ku bwinshi ibohereza mu bihugu bya Yorudaniya na Misiri, ibintu avuga ko bitemewe.
Umwanzuro wumvikana Yorudaniya na Misiri bafite ni uko mu gihe Israheli idashaka amahitamo abiri ya mbere, aya gatatu asigaye yaba ari ukugerageza kwigizayo abanyapalestina benshi bashoboka. Iyo rero nayo mpungenge ikomeye.
Amri Hamuzawi wahoze ari umudepite mu Misiri avuga ko mu gihe Misiri irimo gukora uko ishoboye ngo yemere imfashanyo kwinjira zikagera ku baturage ba Gaza, inatewe impungenge cyane n'ikibazo icyo ari cyo cyose cy'ukwimurwa.
Uruhande leta ya Misiri ihagazeho rushyigikiwe byimazeyo n'imyumvire ya rubanda. Ntituzareka ngo ubusugire bw'igihugu cyacu cyangwa imipaka yacu bivogerwe ngo tubakemura ikibazo cya Isiraheli cyo kutemera igisubizo cya leta ebyiri cyo kutemera kureka kwigarurira ubutaka no kwihunza ikibazo cya Palestina.
Kwa kane w'iki cyumweru abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya Misiri, Yorudaniya, Kuwait, Bahrain, Maroc, Oman, Qatar, Arabia Saudite na Leta Ziyunze z'Abarabu bamaganye icyo bise kwibasira abasivili muri Gaza no guhonyora amategeko mpuzamahanga. Aba bategetsi bavuze ko uburenganzira bwa Isiraheli bwo kwitabara butayemerera kwica amategeko no kwirengagiza uburenganzira bw'abanyapalestina. Bagaragaje kandi impungenge ko iyi ntambara irimo gushaka gutandukira akarere kose. Yoav Garant, minisitiri w'ingabo wa Isiraheli, aherutse kubwira abanyamakuru ko Isiraheli nta nyungu ifite mu kwagura intambara.
Temitokla Mutijima, tugukengurukire cyane kuri iyo nkuru y'umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Yorodaniya. Dale Galvak udusomeye kadusha mu Kinyarwanda. Tunatumira abakunzi b'Ijwi rya Amerika mushaka kumenya ibitandukanye kuri kubera muri Israel hamwe no muri Palestina Gaza ahatandukanye kuja kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com muhasanga amakuru yuzuye kuri intambara ya Hamas hamwe na Israel. Nonga duce dusozera amakuru yacu y'uno mugoroba tubisigure ko twatwayemereye muri ya sport ni twekuronka akanya kayo tubatumira kuzekurikira ejo gete saha 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda mwakoze ro kudutega biri Nadia Taha na ingenieur Justin bakoze kuri micro ya Diane ni nahazwe twaduhagarikiwe twese na Etienne Karekezi ekipe no mugoroba twifurije ijoro ryiza na weekend nziza.